inyuma y'imisi yari haciye atakintu atangariza abanyamakuru president Nkurunziza yashize ahabona yereka barundi n'abatuye ku isi aho Burundi wahagaze kubibazo bivugwa mu gihugu arongoye yishura ikibazo cy'umunyamakuru kubijanye n'uko umujyango wa Afrika ushobora kurungika ingabo zicungera amahoro n'umutekano zingana ibihumbi bitanu mu gihe cya vuba president Nkurunziza yavuze ko Burundi ari igihugu cikukiye kandi ko imipaka yabwo itagomba kuvogerwa president Nkurunziza ntaje umunwa avuga ko izo ngabo muza makungu mu gihe zovogera imbibe z'u Burundi leta y'u Burundi itavyemeye Burundi buzoca bwivuna
Burundi gicikuki kandi na muri ya ngigo yafatwa nisha muza makungu oni ingo zafashwe ntabwo zemeza yuko ari intego tuza mu Burundi kandi cyo kuzana intego mu gihugu kanama kanije umutekano kisha muza makungu oni katavyemeye kubwivyo muri iyo tangazo bashikirije iyo ngingo bashikirije bavuze neza yuko amakungu batakubahiriza ubwigenge ukwikukira ku Burundi kandi batakubahiriza imbibe z'u Burundi umuntu wese atazakubahiriza imbibe z'u Burundi mugiye boza barengagizo ngingo bazo bateye igihugu Burundi wese azohaguruka abagwaye
president Nkurunziza yashimanga igisubizo ciwe asobanura ivyingingo y'umujyango wa Afrika wunze ubumwe usigura kubijanye no kurungika ingabo gutabara mu kindi gihugu yagize ati
ikwimeze yundi zo gihugu gitewe kandi tuzobivuna ndega wisunze amategeko muza makungu n'iryari hazi intego ubwambe hazi intego mu gihe leta zisabye leta ntiyazisabye ndanukugishwa n'inama urumva yuko ari mu gafungu ubugira kabiri kugira ngo intego ziza nta leta ibiriho kujya kuri Somalia na Central Africa nta leta ibihari ubugira gatatu n'igihe haba hariho abantu bashambiranye kandi bumvikanye amasezerano yuko bakeneye babafasha mu Burundi hari abashambiranye bihubwo abahari kuko tubise ikibazo cy'umutekano si ikibazo cya politiki cyaravuye mu nzira amatora yarahise si ikibazo cy'ubwoko nta mwoko ariko aragwana mu Burundi murumva rero yuko kino gihe tugezemo mu Burundi abashambiranye ntabagize amasezerano ngo baje hamwe ngo basabe intego ngo zize byabaye ibyo n'ibintu bitatu bituza kuba bitunganyijwe kugira ngo intego zize ibyo rero ntabihari
President Nkurunziza yavuze no kubiganiro byatangujwe mu gihugu cy'Uganda kuri indwi y'uwa mbere turimo yasobanuye ko ivyo biganiro byatangujwe nabi kuko bahamagaye abashatse guhiri ku butegetsi ngo baganire na leta yitorewe n'abanyagihugu kubwiwe imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu Burundi naho bamwe mu bayoboye bahunze ari uko bakoze ivyaha mu Burundi ahubwo asaba ko bafata bakabashira imbere y'ubucamanza
isikwereza yuko nta mugambwe n'umwe uzwi n'amategeko ukorera hanze wemewe n'amategeko imigambwe y'umutegetsi n'imigambwe itari ku butegetsi ikorera umusigambwe w'ubundi ntibisigura yuko umuntu umugambwe agize amakosa akaje ava ku mugambwe uri hanze ivuna uri hanze abanyamaguru n'umugambwe nicyo kibazo yuko rero ibiganiro byose twatumaje burya ngo mwikuje ibiganiro hagati
kubijanye n'umubano mpuzamakungu perezida Nkurunziza naho nyine yawuvuzeho uhereye mu karere k'ibiyaga binini hari amakuru yari amaze iminsi ivugwa ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda uwo butameze neza perezida Nkurunziza yasobanuye ko atangoranya afitanye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku kibazo cy'amaradiyo yasambuwe Nkurunziza avuga ko amaradiyo yigenga akiri menshi asamirana mu Burundi ayo nonywe nayo bene bazokwitura bashatse guhiri ku butegetsi kuko igihe yaturigwa nibo bari ku butegetsi kuko bari basenye inzego ku munyamakuru yabajije ikibazo cy'uko umukuru wa eta majoro y'igisirikare cy'u Burundi yorenguka mu bashatse gusenya inzego kuko bamwe muri bo bavuze ko atakintu bashobora kubwira sentare atabonetse maze Nkurunziza avuga ko aho bamushaka ari amayeri uretse icyo kibazo cy'imanza za hafi hari umunyamakuru yagombye kumenya aho leta ya perezida Nkurunziza yo bigejeje urubanza rw'uwahoze ari perezida w'u Burundi yagandaguwe Melchior Ndadaye Rugezi perezida Nkurunziza yasobanuye ko hari imanza usanga zigoye guca maze amenyesha ko atari mu Burundi gusa ariko hari n'ibihugu biteye imbere usanga imanza zaradindiye acatanga karorero ku rubanza rwa President Kennedy yahora atwara leta zunze ubumwe za America avuga ko n'uburutaracika ico iganiro co guheraheza umwaka President Nkurunziza yagiranye n'abamenyesha makuru catanguye igihe c'isaha imwe zo mu gitondo kirangira isaha zine zo ku musasi hari haje abamenyesha makuru bo ngaha mu Burundi bakora ibinyamakuru bitandukanye bashika 50 hari n'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye ariko abo bose nta jambo bafashe ibazo byose byasubijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Fidel d'Antoine Sabimana igitega ku bw'ijwi rya America.